Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru. Nkuko mubizi muradukurikira kuri internet ku rubuga wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, naho ku maradio turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Burundi batavuga rumwe ku itora ry'itegeko nshinga rivuguruye.
Twashatse rero ko abanyagihugu amakungu bumva neza ko iri byirirwa nshingiro bariko baragomba guhindura igiye kuzotera ingorane nyinshi mu gihugu.
Uyu ni Leonce Ngendakumana, icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, arasobanura icyatumye we hamwe n'abandi batavuga rumwe na leta batera igikumu ku rwandiko rusaba ko kamarampaka yibwirizwa shingiro ihagarikwa.
N'umukino wa politiki bariko barakina, kuko abo nyene baretse urwo rwandiko baramaze no kwiyandikisha muri seni kugira ngo bazebitabe iryo tora ryo kwigereza rya 17 rusama 2018.
Naho uyu ni Terence Ntahiraja, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu Burundi, aravuga rero ko ruriya rwandiko nta gaciro rufite. Duhera ariko kuri uru rwandiko rwa Human Rights Watch, uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu, uvuga ku mabi ariho akorwa mu Burundi muri iki gihe igihugu cyemirije itora rya referendum. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Ubwo rwandiko rwasohowe n'intara makuru y'Abanyamerika Associated Press ivuga ko ishyiramo mpuzamakungu yanaye na gateka kazi na muntu Human Rights Watch yavuze ko mu Burundi inzego zijejwe umutekano na bamwe mu bari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bamaze igihe bakubita canke bica abakekwa kuba bagwanya itorwa ry'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Bavuga ko ari mu gihe iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rizoha uburenganzira umukuru w'igihugu kubandanya tegeka. Bakavuga kandi ko mu Burundi abandanye kwibonekeza ukudahana ku bategetsi n'ababashigikiye. Iryo shirahamwe rifise icicaro mu gisagara ca New York muri Amerika rivuga ko rifise amakuru havuga ko abantu 19 bakubaguwe kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12, bose bigakekwa ko byari mu ntumbero yo kuremera abantu ngo batore ego muri iryo tora rizoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko inzego z'umutekano hamwe n'umugwi w'ugwaruka w'umugambwe uri ku butegetsi w'imbonera kure uvugwa kuba ukora amabi menshi umaze gutoteza abantu ku nyungu z'umukuru w'igihugu. Bavuga ko hari umuntu yakubiswe gushikaho yitaba Imana, ahandi bakavuga ko uwundi muntu ashobora kuba yarakubiswe nawe nyene gushika naho yitaba Imana bivuye kuri uko gukubitwa. Ivyo nivyo iryo tangazo ryasohowe na Human Rights Watch rivuga muri make.
Urakoze Oriana.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara ni radio ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi irarahira ikirenga ko nta biganiro biyihuza nabo batavuga rumwe izajyamo mbere y'amatora y'ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ikindi gice cy'ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kwa kane hagati ya leta rero y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Ibiro by'umuhuza muri Tanzania President Benjamin Mkapa ntacyo biratangaza ku mugaragaro, ariko imigambwe itandukanye y'u Burundi yemeye ko yari yamaze kubwirwa iyo sango. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claveri, niyo nkuru ararusha.
Imigambi tavgarume na reta iri mu gihugu yemeye ko yari yamaze kumenya isango ryaho ikindi gice cy'ibiganiro kizobera. Umwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika kwiyo sango kuri bo ahubwo yari yatevye, bemeza ko bari bamaze no kumenya ko ibiganiro bitazobera yarusha ahubwo bizobera ya Ntebe mu gihugu cy'Uganda, atagihindutse kuva ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kane. Ico bikoze bavuga ko atabutumire bari bwaronke. Iyo sango yemejwe kandi n'umwe mu banywanyi bakomeye b'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD akunze kwitaba ivyo biganiro, yavuze ko icari gisigaye ari kuronka ubutumire. Ku kibazo cy'uko bazokwitaba, yamenyesheje ko ingingo nk'iyo ikunze gufatwa ku munota wa nyuma. N'iyindi migambwe icuditse n'uwo mugambo uri ku butegetsi yemereye Ijwi ry'Amerika ko iyo sango bari barayibwiwe n'ibiro by'umuhuza. Ubutwari umwe muri iyo migambwe yavuze ariko ko bamaze kumvikana n'umugambo uri ku butegetsi kutazokwitaba ibyo biganiro imbere y'amatora y'ibwirizwa shingiro. N'urunani senarede rutavuga rumwe na leta nagwe nyene wemeye ko ayo makuru yamaze kubashikira. Yamara utwara ubwo runani Dr. Jaminani yamenyesheje ko ataco barashima kubivuga ko n'amashami yigenga akunze kwita ibyo biganiro yavyemeje. Abo bobo mbere bari bafise amakuru kubu habwirizwa kuba hariko haraba imibonano yabo vyega mu ntumbero yo gutegura neza ibyo biganiro bishobora kuba ari sango ya nyuma. Leta y'u Burundi nayo nyene yagize ico ibivuga ko mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Terence Nairaja yaserukiye leta mu biganiro biheruka yarusha yahakanye ko atabindi biganiro leta ishobora kwitaba imbere y'urubanza rukomeye iriko gitegurira werekeye amatora y'ibwirizwa wa shingiro.
Mbwiye nabwire nta biganiro na bimwe bishoboka leta yojamwo vyayo vyobera ha a naho muntu avuga ati ngo banze Bujumbura canke aje hanze imbere y'uko turibwirizwa shingiro ikiraga bishyaramaze gusohoka. Nyine ishobora yaramaze gusohora itegeko rivuga itariki, ubu bucasohora itegeko rivuga cyangwa riko tukwiyamamaza cy'imisi 14, ni ukuvuga nta kindi gishoboka. Naho yavuga ati ngi Bujumbura ndabivuze ngaha imbere yanyu, nta na bimwe bikunda gushika ubwo rubanza turi ku kiranga minsi dufise gikomeye, kandi bukamuzi yuko n'inyuma y'iryo tora ry'ibwirizwa shingiro dufise urubanza rudasanzwe, aho ibihugu byinshi byo gushyira hamwe komeza biza biri ngaha Bujumbura n'abakuru batari bake twitegurira rizoba rihari kuva ku kigereza rya mbere ruheshi gushika kugera cumi. Aho nibaza yuko by'ukuri dufite programa y'ibikorwa muri ico kiringo nibaza ko ari gusamaza Abarundi. Nagira ngo eshi yuko abantu benshi bafatiye na kaka kagomba gutembagaza ubutegetsi bafatikanye na wa mugi wa sanade bavuga ngo urugamba rwugara rwizwa shingiro bararemera umuhuza ngo arabo kuvyogira ibiganiro umuntu muri guhagarika y'intu yanyu rwizwa shingiro ihibambewe.
Nairaja yemeza ko n'abanyepolitiki ubwabo babyisabiye ko atakindi gikorwa corangurwa imbere y'itogwa ry'ibwirizwa shingiro.
Baricaye imigambo yose aba bose utari ikajyari rwase na leo se nyene bavuze yuko basavye leta n'umuhuza yuko batosira kuzana ibindi na manama ibindi byose bya politiki gushika kugira ati ya 17 rusama. Ikice kitajyanye nuko tugera mu tora ry'ibwirizwa shingiro kibanza guhagarara gushika turishitseko, none ko abanyapolitiki bavivugiye bakabisinyira hajya a kandi nimba hasa bimwe cyangwa bari batabisiye ni muri demokarasi.
Ku munsi wa mbere w'igindwi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yari yaneguye iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Ayo mashyirahamwe yashize ahabona itangazo rivuga ko atewe umutima uhagaze n'iyo nyifato isubize inyuma utwigoro tw'akarere two kugarukana amahoro mu Burundi. Ayo mashyirahamwe yahamagariye leta kwisubira ko maze yitabisango ryotumwa ko n'umuhuza. Kuri uyu wa kabiri iryo tangazo ryari ryahanaguwe rirakugwa ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Umudiplomate ari Arusha akurikirana hafi ibibazo by'akarere avuga ko aya mashyirahamwe yoba ari mu mibonano na leta y'u Burundi kugira ngo haboneke umuti watuma ibiganiro bisubira kubandanya bibaye ngombwa bigasozegwa. gushika ubu ibiro by'umuhoza na nakimwe biravuga ku byerekeye itarike canke kibanze byo biganiro byo beramwo ico bikoze mu kwezi guheze ibyo biro byo wahoza twari igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa byari byakiriye intumwa ya ONU ku kibazo cy'u Burundi Michel Kafando atwara igihugu ca Burkina Faso ico gihe ibiro by'umuhoza byatangaje ko umubonano wacimikiye ku ngingo zofatwa kugira ngo ibiganiro bihuza Abarundi bisubire gutumwa ko vuba Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika icyegera cy'umugambwe Sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana na bamwe mu banyapolitiki bigenga bandikiye amakungu bayasaba kugondoza leta y'u Burundi guhagarika kamarampaka y'ibwirizwa shingiro bavuga ko iri bwirizwa shingiro rishyashya rije guhamba amasezerano ya Arusha ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi burabyiyamiriza ni inkuru ya Evariste Nzikobanyana
Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ari mu bateye igikumo kuri urwo rwandiko rwo kwigenekerezo rya 11 kuno kwezi kwa kane yabwijwe rya Amerika igituma barandikiye amakungu urwo rwandiko
urwandiko twari dushikirije amakungu dufise intumbero yo kumvisha Abarundi yo kumvisha akarere yo kumvisha amakungu na cyane cyane abadufashije kuronga amasezerano y'i Arusha ko dufise amakenga dukwiye gusubira mu ngorane twa dusanzwe tukabona hamwe zokongerekana turabingira abantu bapfuye ku mwaka 2015 tukarangira abantu birirwa banyuruzwa tukaraba ingene abantu baheze mu buhungiro tukaraba ingene itunga ry'igihugu gifashe none mbe n'ibyiyongera ko twebwe abarundi tuzobi twashatse rero ko abanyagihugu amakungu bumva neza ko iri bwirizwa nshingiro bariko baragomba guhindura igiye kuzotera ingorane nyinshi mu gihugu icya kabiri ni kwerekana neza ko iryo bwirizwa nshingiro ryatogwa nta masezerano yashatosubira kuvuga yantwaro ishimikiye ku migambwe myinshi nizosubira kuvuga
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ndibwatevye kwiyamiriza ubwo rwandiko mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa kabiri uvugira ubwo bushikiranganje Terensio Ntayiraja yavuze ko ibiri muri ubwo rwandiko atashingiro bifise
icambere basaba guhagarika uwo mugambi bibwirizwa shingiro icya kabiri bavuga yuko iyo intego yo shingiro yemewe ngo yuko ivyerekeye amahoro n'umutekano ngo n'ivyerekeye kunywana kw'abarundi ngo bizaba bipfuye aba n'abantu batagomba kuri kumenyekana ko severe ikwira kuri igikorwa cyayo ngo yerekane ingene mu Burundi twagirana ibibazo abarundi bamwe bamwe kugira nimba ari twose abantu imbabazi tubirengere tuva ku Burundi bushasha ikindi bavuga yuko iyo bwirizwa shingiro ishasha ngo urije guhamba Burundi ngo iri mu masezerano yarusha ikyo ni bementanya ni kinyoma cyambaye gusa bagacha bavuga ngo na cyane cyane kuvyerekeye inzego z'umutekano mukaba muzi yuko muri iyo ntego ivyerekeye Arusha bitakozwe ko nivyerekeye amakoromu y'amanama nshinga mateka yakoze ko yarahinyanywe ntiyafuse igisirikare vyagumye ko bintaka no kimwe cyahinduwe nuko ari 50% abahutu 50% abatutsi muri vyabona amaradio yanyu n'amatelevizyo
Uwavugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko ibisabwa nabo bifuza ko umugambi w'amatora y'ibwirizwa shingiro uhagarara bidakunda asigura ko umugambi uri kukogwa mu bwigenge bw'u Burundi n'abarundi kandi kubandanya agatangazwa n'ingene abo basaba ibyo baza bariyandikishije ngo bazoje kwigisha ivyayo matora
n'umukino wa politiki bariko barakina kuko abo nyene bari sugo rwandiko baramaze no kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bitabe igitoro ajya kwigerekeza rya 17 rusama 2018 ahano bahakaro rero honorable rwasagato na Leonce Ngendakumana Leonce yandikije mu gabo sa Sahwanya Frodebu kwigerekeza rya 2019 ntwara nte mu mwaka 2018 kuwo munsi nyene na honorable rwasa niho yandikisha amizero y'abarundi kugira ngo ndaje matora mugabo bagaca bitira imigambi itavuga muri leta
Leonce Ngendakumana asigura igituma izi mvugo zibiri we nabo bateranye igikumu kuri urwo rwandiko
ntibinyuranye na gato birahuye twebwe ku bwacu ngitwari twifuje ko ayo matora kamara mpaka yobaho da twashaka mugabo urabona ko ari kwakoreshwa ingufu mwarabanyiringira abantu banditswe hakoreshwa ingufu rero dutegana kuzogenda ari
umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba abarundi kudasamazwa n'ibiri muri urwo rwandiko ubwo narwo rwatewe ku gikumu na Leonce Ngendakumana ica bacu umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Nestor Girukushaka ku ruhande rw'umushingamateka agatorwa sa asanzwe rwigenga hamwe na Evariste Ngayimpenda nawe nyine ari ku rutonde rw'abanyepolitike bigenga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ibihugu bimwe bya Afrika birirukanwa ibindi bigahagarikwa by'agateganyo muri AGOA. AGOA ni ririya tegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryorohereza ibihugu bya Afrika kubirebana n'imisoro n'amahoro ku bicuruzwa ibi bihugu bya Afrika bigurisha muri Amerika. Ese ubundi hari akamaro AGOA ifitiye koko ibihugu bya Afrika? Nibyo abatumirwa ba mugenzi wacu Fidele Niyongabo baganiriyeho mu kiganiro muri Isanga uyu munsi. Aba batumirwa ni Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri Loni muri iki gihe aba mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe PACEM ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bashyikire iterambere rirama. Ndikumana ari Bujumbura mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel ni ugiye kudutangirira asobanura akamaro k'itegeko AGOA.
Igihe ryasinywa ngira ngo ryagomba korohereza Abanyafurika muri aka karere kuronka uburyo bwo gushora ibintu byabo muri Amerika. Ibyo nibaza ko ari ibintu n'ubu bikiriho n'ubu bihambaye, kuko sinibaza yuko dufise henshi dushorera ibintu byacu, kuko amahinguriro ataraba menshi cyane cyane nizo dufite nabyo nyine bikaba bitarashikira urugero rw'ubuhiganwa n'izindi magazini cyangwa izi abandi bashora ibintu. Irahambaye rero neza ko ryari ryiza ko Abanyafurika baronga uburyo bwo gushorera ibintu byabo muri Amerika. N'ubu rero ngiye rirakomeye niko nibaza.
Namwe Faustin Ndikumana, mwitegereje itegeko rya AGOA kiheri maze inyungu ryashiriweho kugira ibihugu bigenewe kuri kuramwo byo mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, mubona byifashe gute mwitegereje ku bwanyu?
Ubwa mbere hoho uwo mugambi kugiruje mu ngiro tanguye novuga mu kirundi mu gifuno novuga ico no kwita icivugo slogan umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'ico gihe yazanye yavuga ati mu kugiranira imigenderanire na Afrika tufata icivugo citwa trade no aid. Ati reka tureke kuba tuvuga iby'imfashanyo imfashanyo gusa, tuje mu byo kugiranira urudandazo, kuko byari byagaragaye neza yuko no muri kahise ibihugu bigiza gutera imbere n'ibihugu bitegereza gukomeza urudandazwa bikaramwe n'ibishorera ibintu hanze, amahinguriro akiyongera bikagerageza guperesa icyo twakwita kujya mu masoko mpuzamakungu. Kandi hari ibihugu byabishoboye, turabona ibihugu byo muri Aziya byinshi byakoreye ku ma exportation ku byo bishorera hanze muri ayo masoko nyine yo hanze, byatinda biraduga biragira ubutunzi bukomeye cyane. Ni ibintu rero byatanze isomo baravuga ati rero ibihugu bya Afrika nabyo nyine birafite ubutunzi kama birafise abahinga n'ibiki, nabyo nibimenyerere yuko byo gija mu rudandazwa bigatera imbere. Hama Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ati reka rero twebwe cyo tubakuriraho amadora do duane kugira ibidandazwa byanyu byinjire, ibitiriwe birariha amakori ku hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bice bitakompetitive bishitse hariya, ni ukuvuga ni ukwagurira amasoko ibihugu bya Afurika. Nabyo rero bice bigenda kugira bikore birabe icyo byoshoriraho kugira bironke byiteze imbere. Wana n'ibibazo by'amadovize muri Afurika mu bihugu byinshi biruzuye, naha mu Burundi ni nk'uko, kuko umva amadovize ugirarongera mu byo ushorera hanze uca wa muri kuyarondera uteza amaboko uteza amashi. Hajya kugira ureke gutega amashi ni uko waguje amadovize wava mu byo ushorera hanze.
Tugaruke kuri ambasaderi Gamaliel, ariko umuntu yitegereje hari ibihugu biratandukanye mu buryo bifise naho ubutunzi bwabyo n'amahinguriro muri ivyo bihugu vyo mu karere ko muri Afrika y'ubugaragwa bwa Sahara bimaze gushika ko hari ibihugu bona ko birikuramwe inyungu vy'ukuri hamwe n'ibihugu vy'ibihangange bise nk'ibitoro, ariko hakaba n'ibindi bihugu witegereje bona nta kintu kinini bifise bishobora gushora ntaco vyunguka kiboneka muri iryo tegeko. Nikihe mubona cokorwa kuri ivyo bihugu kugira navyo bishobora gukuramwe inyungu, kuko umuntu aravye muri ivyo bihugu atavyinshi bifise bishorera ku masoko yo muri Amerika. Amerika niyo ishorera ahubwo vyinshi muri ivyo bihugu nihakurira inyungu, aho kuba ivyo bihugu iryo tegeko ryari ritegekanirijwe ari ivyo bikuriyemwe inyungu.
Murakoze. Ico nibaza yuko ingero mufatiye ko sinibaza yuko abafise ibintu bike bogira ntaco bitumariye ko tutanganya gushora n'abandi barashe byinshi. Iyo ngero siyo, kuko ufise bike agira hatanguriye, ataronsa hatanguriye rero ntashobora kubandanya umushantahe yaje kuvuga yabibuze ushoye ibintu tugenegene canke sinkunda cyane iyo jambo lactizana akaronka amadovize akwiriye makeyi ashobora kongereza akaronka yandi mu minsi iza utangura rero yohiganwa n'abari bamaze gutera imbere ahubwo yobakurikira sinibaza yuko hari akarenganyo na gatoyi ahubwo hari irembo ryuguruye kugira nabo bunguruze buhoro buhoro uko bashobora bashikira abo bandi n'ingoga kumbure ibihugu bidandaza bitoro ubu suko ari byo bivize byonyine nuko ibyo byatanguye kubidandaza kare kuko hari ibindi muri Afrika mbere y'iwacu mu biyaga binini bitanguye kudandaza ibitoro cyangwa ibindi biva muri Afrika ibyerekeye tourism ingenzi ibihugu by'iwacu bimwe bimwe byarateje imbere ingenzi biratuma turonka amadovize akwiye tukaronka n'ingene abanyamahanga baza kutugendera kuko imigendere yabaye myiza ubakene rero ntibwotuma butubuza kugira ngo ntacyo tuzokuramwo tudatanguye tutagejeje bakwiye kugeza rero tukaraba ibyo dufite byose bishoboka tugatangura kugira dufikire intambwe abandi bagezeko.
Nawe Faustin, kuri iryo tegeko jana n'ibintu bisabwa na Amerika twabivuze nk'ivyerekeye gukingira agateka ka muntu, agateka k'abakozi, kugurura amasoko, gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga n'ibindi bitari bike kugira ngo ivyo bihugu vyemeregwe. Mubona ivyo bisabwa birakenewe kugira ivyo bihugu vyemeregwe.
Ngo bisanzwe uwo mugambi wa Goa naho ubusaba yuko ibihugu bya Afrika bikomeza ibyo bishorera muri Leta Zunze za Amerika nagira ngo gatoyi ku kintu kimwe nuko nyine ubwa mbere bica byigaragaza ko ibihugu bya Afrika usanga bikunze guca bishora bimwe twita matière première produit de base no kuvuga ibi bidandazwa umuntu abacukuye atarahingura n'ibitoro canke ibindi ibyo by'amazi agaciro canke n'ibindi ikibazo rero afite ubigira nico gutangura kudandaza cyo twokwita les produits manufacturés no kuvuga ibidandazwa byahinguwe nk'ibi nyene byo mu mashira hamwe ariko rero umuntu wese agira hatangura nk'uko umushinga nahenda ruzani yabivuze izo matere premier shoye kuzikora neza ukazijanayo hanyuma ukaruhaye madovize akwiye niya gutuma rero buke ugenda urashikira ibindi uburi kuraraba ingene uruha madovize ampera gacira zarava mu nguvu zawe nawe rikanati joho maziki kwise mbe kwishobora kuratiki wanje burya niko biza hanyuma ibire navyo by'amasoko murazi yuko ya Afrika kandi ari ngindi ngwane dufite naha no muri Afrika nuko habuze ikintu bita imitahe y'ukwemvisa umva bavuze bati rero kureka kw'abantu bwiza tugashira kunyiza imitahe imwe makoroherezwa nova ko nire birafasha kuko urabona ndaho turiko turacukura ibitoro bikava muri Afrika bija muri ibyo bihugu mugabo amasosiyete manini nabicukura n'ubundi imitahe iva hariya ikaza muri Afrika nico kibazo cy'imitahe rero urumva kibwiza kuva mu nzira iyo Burundi buri ko buracukura ico bitareterera imana hazi sosiyete n'ubundi yahari ikaza ino nimitahe ibanza kuza nka bizo direct tranche bakita ko ariko abikorera ngaha mugabo urumva tugize kuba twabuza ayo masoko turabuze n'imitahe yo kugira bwa butunzi kama bwacu tubukoresha imitahe capital finance na capital technique urumva n'icyo gituma je no vuga yuko ibihugu bya Afrika byotegeza guhindura gusingendo cyane cyane muri ibi by'intwari bereye n'ingene batunganye no kugira iyo mitahe yinjira n'ubundi n'ibindi bihugu byo byagiye biratera imbere byo muri Aziya cyangwa za Shinu usanga imitahe iva hariya muri bashakikaza washaka bigasubira bika exporta sikava muri ibyo bihugu bijana hariya mugabo urumva icyo gihugu kiraheza gikatorira akoyoko ibaza yuko iyo migenderanire yo kumva ibihugu bya Afrika ko bitegeza gukora ni ukiteza imbere ukashorira ibintu hanze niyo nzira yonyine ishobora gutuma ibyo gutega amashyi bigenda biragabanuka iho bishobora kuva mu nzira.
Yego tuze ku mirongo ya telefone dufise Leonidas uratwumva
kumva
yego watubwira irindi zina naho amagaye uri
Leonidas mama gaende mu Burundi.
Yego ufise akabazo canke intererano?
Intererano wagira n'ikibazo.
Yego.
Yego mu ntererano bavuze yerekeye iyo shiramwe ya AGOA ni viza kuba rifashanya n'ibihugu bya Afrika mu kwagura imihoro. kandi byiza no gufasha n'ibihugu bitaratera imbere ko usanga n'ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe bitabasha kubusohora neza ugasanga ibihugu bimaze gutera imbere byinjiza imitaya yabyo mu bihugu ugasanga biri egizomere birihishwa amatakisi ibijyanye ikibazo nashaka kubaza uwa parisene ko tuvise izi matiyeri poromiye zikagenda zitarahingurwa kandi iyo zigiye zitarahingurwa abenegihugu ntibaronka ubuzi bukwiye ariko iyo zigiye zimaze guhingurwa niho baronka ubuzi bukwiye ko ari bose ari benshi cyane ni iyihe ngingo bakurikirana mu bihugu baherereyemo kugira ngo umwenegihugu wese aronke
urakoze mumwishyure fosa
mu bisanzwe umuntu abanza guhera ku cyo twokwita ahantu igihugu kiba gifise icyo twokwita avantage comparative ni ukuvuga ahantu ufise ubuhinga na potentialite n'ubutunzi bukwiye gutuma hari akarusho ugenda ufise ugira ushobora icyo kintu hanze nko mu Burundi byari byagaragaye yuko buri umugambi wa Goa twari gukorera ku ikawa ubwambi ikawa murazi ko ari ikinyobwa gikundwa cyane ku isi kiri mu binyobwa bitatu bya mbere binyobwa kubona aha mu Burundi rero tukirima canke icayi tukaba twoshoboye kudevelopa nyine tugitegura neza imbere y'uko kija kugurishwa hanze tukispesiyaliza cyane muri iyo kawa ku buryo ka kanovera k'ikawa y'u Burundi tukaryohora hamwe umunyamerika ari muri Philadelphia umunyamerika ari New York yumvise ikawa y'u Burundi agenda abaza mu mari mantasi ati ikawa yakorewe he ikawa yakorewe he noneho rero wa munyagihugu wino nawe isoko rikagwira giyo kawa ikarimwa ikamuteza imbere ayo madovize ko azaza rero akagera dufasha kugenda twugurura imihora y'ugushora ibindi hanze mugabo turako n'ubuhinga bukwiye mugabo ahandi ho urabona nk'ibi iyo ari ibihugu byihutira rimwe tugeze kuvuga ibi byo gushora ubutare hanze ugasanga byihutiye gusinyanira amasosiyete yo hanze bagasinyiranira amakoro bititeguye neza ata buhinga bwo gucukura ibyo bintu no kubanza kubiteka neza aha mu Burundi ugasanga nk'agahomo nk'ibyo duherwa kubona rero ibyo bita retererari biri ko biracukurwa muri Bujumbura rirare ubiravye urabona ko umengo nta nyungu iboneka turiko turabibonamo ikubera n'ibyahinguye bigenda bikiri bivuvu bikaza gukorerwa hariya hanze ntitunamenye n'agaciro na kandida yashoboye kuboneka urumva rero ni kwa kwitegura kw'igihugu ukabanza ukamenya ati jewe nkomeye he nubanza gukorera he nkagira inguvu nyinshi nyuma ukanovera k'ikawa y'u Burundi karigeze kuvugwa kabona cyo kamwe kavugwa tugakomeze rero hamwe ikawa y'u Burundi ibarurangiranwa makungu gahera gutyo ukagenda rero uraja no mu bindi buhoro buhoro umugabo uzi neza ati ntegereza kwerekana ko nshoboye kugira icyo ndandaza kindanga nanje mu makungu.
Ambassadeur Gamariel, ivyo nibaza ko ari ikibazo gikomeye muri Afrika cyane cyane ku bihugu aho amahinguriro atarakomera kuri ivyo vyukongereza agaciro ku bidandazwa bihinguwe imbere kubishorera kuri amasoko yo muri Amerika kugira ibihugu byo muri Afrika bikuremo inyungu nyakuri iboneka mubona bizofata iki kugira amahinguriro iterambere ry'amahinguriro muri Afrika rishobore gushinga imizi aho gushora ibidandazwa bitarahingurwa bitera gahombo kubera bitabisa agaciro gakomeye nk'ibimaze guhingurwa niki ibihugu byo muri Afrika byogira kugira ngo bikomeze igisata cy'amahinguriro kugira bizokura inyungu iboneka mu itegeko n'umugambi ya Goa
ubwa mbere sinzi byinshi cyane mu byerekeye urudandazwa n'iterambere mugabo ikibazo singene bogira amahinguriro akomeye kugira abashoboye kuza ngaha nuko botangura kugira amahinguriro akomere buhoro buhoro uko batera imbere uko dutera imbere ntidushobora guhera ku mahinguriro ateye imbere akomeye tutahereye hasi aho tugeze aho turi icyo aya mategeko ya Amerika idufasha rero nuko ibyo bike dufise byo kwinjira iwabo badatanze taxe nyinshi kugira badufashe bitere imbere bikure nitwakurize amategeko neza bikaguma bikora kumbure tuzoshikira ikiringo tugera ku mahinguriro yavyo atuma vya biguzi vyacu vyongerekana iyo dushoboye hariya nitwovuga rero ngo tuzobanza kurondera amahinguriro kugira ngo dushobore hariya butangura ubuhugira dukuze urudandazwa rwacu rutume amahinguriro yongerekana nsubire kuvuga ico arico ikawa muvuga kera twashora ikawa ikawa isanzwe batonoye banikiye igasigenda ibora ya magunira ubu iburundi bashirikawa mmasashe bashirikawa mbakayitekera ikaza yatekeye ugasanga hano mba muri New York arandi zanga icyayi cyangwa ikaba iburundi imanitse.
Uyu ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri Loni yaganiraga n'umuyobozi wa Parsem Faustin Ndikumana ari Bujumbura naho ambasaderi Ndaruzaniye ari i New York. Ikiganiro muri sanga mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mu gice muri sanga. Ndabashimiye cyane mwese uko mungana murakarama mukomeze mugubwe na radio yanyu mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika.